Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabanukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2018. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Turifuza ko ikibazo cy'imyigishirize, ikibazo cy'amashuri, ikibazo cy'ubucucike mu mashuri, nanone giterwa n'abana benshi baba bavutse mu miryango, kigabanuka kugira ngo n'abarimu babashe kuba bafite abanyeshuri bakeya babasha gukurikirana.
Uyo ni Donatira Mukabalisa, umuyobozi w'umugambwe PL ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, ari nawe yahora ayoboye inama nshingamateka muri iki gihe. Avuga ibyo umugambwe w'PL uzoshiramwo ingufu ni waramuka utowe mu nama nshingamateka.
Ete kandi ifite intego yo kongera umurimo, gahunda yo guhanga umurimo, gahunda yo gushyiraho amahugurwa menshi ku rubyiruko kugira ngo abantu babashe kwihangira.
Uyo nawe ni Jean d'Arc de Bonheur, umushikiranganji ajejwe ibiza no kwitaho ibibazo vy'impunzi ari muri leta ku izina ry'umugambwe PSD. Bose bari mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'abashingamateka mu Rwanda. Turavuga no ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa zizobonana n'abanyepolitike mu gihugu c'u Burundi, n'icyo abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abo banyepolitike. Mani mbere yaho reka dutega matwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Waramuse Oriane, utubwire amakuru yo muri uyu mwanya.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, nawe ndakuramukije ndamutsa namwe mwese muduteza amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu karere ka Afrika, abantu bitwaje inkoho baraye bagize igitero murantunga. Duhera amakuru mu Buganda, umupastor igipolisi mu karere k'Ubuganda ka West Nile kamenyesha ko kimenyesha ko cahagaritse umunyesudani yepfo batatu, abanyesudani yepfo batatu bakekwa mu bwicanyi butagira izina bwagizwe ku mupastori w'Umuganda. Ivyo vyabaye mu ikambi y'impunzi ya Pagirinya mu gace k'iryo kambi kitwa Ajumina. Umuvugizi w'igipolisi yabwiye Ijwi rya Amerika k'uwo mupastori yishwe atewe amabuye izuba riva ku isoko ryo hafi yaho. Umuvugizi w'igipolisi cy'akarere ka West Nile, Josephine Angucha, avuga ko Pastor Bunia Margaret ayobora ishengero ryitwa Victory, rikaba rikorera mu duce twa Ajumani na Moyo, yishwe n'akagwi k'abandi bapastori ku isoko rya Pigirinya ya kabiri yagirizwa kuba ari umupfumu. Umuvugizi w'igipolisi Angucha avuga ko igipolisi kinegura kandi ciyemereza cyane uko kwihanira bihereye ku nsaku zidatohojwe neza. Agabisha impunzi za ku karere ko bazogira ingaruka mbi cyane ku bantu bagira bicira imanza. Ahandi naho muri Afghanistan, abantu bitwaje inkoho baraye bagize igitero ku nyubakwa y'imyimenyerezo mu kigo cy'ibiro by'iperereza rya leta ya Afghanistan ku mugwa mukuru wa Kabul. Ivyo bibaye nyuma y'umunsi umwe abantu batari bake bishwe mu kindi gitero cyagizwe ku nyubakwa y'inyigisho nayo nyene iri ku mugwa mukuru. Abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bariyitira ivyo bitero vyombi. Bahar May, umuhanuzi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Afghanistan, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abihevyi aribo bagize icyo gitero caraye kibaye ejo ku munsi wa kane. Avuga ko umwe muri bo yiturikije ko bombe, abandi batatu bicwa mwitana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano. Yavuze kandi ko abajejwe umutekano batatu ba leta ya Afghanistan bahakomerekeye mu bikorwa byo kugarura umutekano, ariko ko ataba sivile bahakomerekeye. Umunsi umwe mbere yaho, abandi bantu 34 barishwe mu kindi gitero cya bombe yaturikijwe n'umwihevyi ku ishure rya Maud Academy. Iryo shure riri mu gace kabamwo ahanini abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiita. Cyagizwe mu gihe abanyeshuri bariko barafata ikizamini cyo kwinjira muri kaminuza. Abagwanyi b'abataliban barahakana ko atari bo bagize icyo gitero. Andi naho umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta ya Amerika, Steven Mnuchin, atangaza ko Amerika yiteguriye guha igihugu cya Turkiya ibindi bihano ni kitarekura umupastori w'umunyamerika Andrew Bronson afungiwe icamaso muhiriwe muri ico gihugu. Mnuchin yasohoye itangazo ryo ku munsi wa kane mu nama y'umukuru w'igihugu n'abashikiranganji yari yitabwemo kandi n'abamenyesha makuru. Munchin avuga ati twahaye ibihano bamwe mu bategetsi bagize ibiro by'umukuru w'igihugu cya Turkiya. Yongeye ko ati turafise ibindi twateguye nibatamurekura mu maguru masha. Mu ntango z'uku kwezi ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe ikigega cya leta bwahaye ibihano umushikiranganje wa Turkiya jejwe ubutungane n'intwaro hagati mu gihugu kubera iryo fungwa rya Pastor Brunson. Umupastori amaze imyaka 20 aba muri Turkiya, akaba ari umuyobozi w'ishengero riri mu gisagara kiri ku kivuko cha Izmir. Turkiya iragiriza Pastor Brunson icaha cha espionage, no kuvuga ugusoma urusaku rusomera iyindi leta. Ubu uwo mupastori akaba afungiwe icamaso muhiriwe arindiriye urubanza rwiwe. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC. Muri Amerika abanyeshuri bafise icyifuzo cyo kwiga umwuga w'ubuganga bahawe amahigwe n'uburyo bubashoboza kuvyiga bongera bakongera bakaronka urupapuro rw'umutsindo. Kaminuza yo mu gisagara cya New York muri Amerika yigisha ubuganga yaraye itangaje ko abanyeshuri bafise bifuza kuzoza no muri iyo kaminuza nabo basanzwe bafise muri iki gihe bazokwiga ku buntu. Muganga Grossman Murantunga, umuyobozi w'ico kigo, yavuze ko amadeni abanyeshuri bamaze kugira kubera amashuri yo kwiga ubuvuzi ariko atuma abantu bobaye abanyeshuri bobaye baganga bakurikirana izindi nyigisho mu yindi myuga. Naho azotegerezwa kwirihira inzu, umunyeshuri amenyeshwa ko ahawe ubuntu bwo kutiga ariha amafaranga agera ku 55,000 by'amanyamerika yari kubasanzwe ariha akabazo ya akozogwiga kwa gusa. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho kuri uyu munsi wa gatanu intumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa zibonana n'abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu bavuga ko bataratumirwa naho bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo muti ku ngorane zihanze igihugu cy'u Burundi. Muri leta bemeza ko ibiganiro byarangiye, hasigaye gusa urupapuro rw'inzira. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Nkuko inkuru ziva muri bamwe mu banyepolitike zivyemeza, intumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi zizobonana n'abanyepolitike batandukanye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Nabo bataramenyeshwa ibizokwigwa, bavuga ko izo ntumwa zizoba zije kubaza ingene ibiganiro kubegwa n'amatata ari mu Burundi vyobandanya kugira haboneke umwumvikano hagati y'abanyepolitike. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu utavuga rumwe na leta bemeza ko izo nkuru bazumva ku bandi kuko bobo bataratumirwa. Leoncio Ngendakumana icegera cy'urongoye Sahwanya Frodebu avuga ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene izotorera umuti ingorane n'amatata ari mu gihugu cy'u Burundi.
Kwa nini gitangaje ahandiko nakubwira uko byavyumva nabandi twebwe bige badutumira nkuko mukayanza batari badutumiye bagiye kwiga fende route tukarinda gukoresha ingufu kugira badutumire n'ubundi ugire ngo twaratumiwe turamenya ibyo ari byo. Rero ndakubwira uko sinzi ko tuzaza no kubonana ikiganiro umugambwe Sahwanya Frodebu ntituvyanga. Niyo nzira y'umugambwe Sahwanya Frodebu, ni nayo nzira iri mu masezerano y'Arusha. Burya ni narijya bwirizwa shingiro ryo mwaka 2005 niko ryubatse ryubakiye ku biganiro. Ahantu hose hazoba ibiganiro batugiye ko tuzoterera ubwo dushaka abantu bazoza baratujuragiza batusamara.
Uyo ari mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe na leta Sahwanya Frodebu adashima ingene ibindi biganiro byagiye biraba, avuga ko uyu mugambwe hamwe wotumirwa wobanza kubaza intambwe ibiganiro bigeze ko kuko hari vyari kuganirwa ko vyarangiye.
Nuko batubwira aho bigeze kuko twebwe tidushora kumenya aho bigeze. Turavye aho twari tugejeje mu mpera z'umwaka 2017 tukaraba n'ibyakurikiye ngaha. Akavugwa ibyibwirwa shingiro rishashe, akavugwa by'urupapuro rw'inzira, tituzi abo ikibazanye aho bahagaze. Abantu tubabaze aho bahagaze bo twari tugeze n'ibiharu kugira ntibabandanye nabo nyine dusheshe umwanya.
Muri leta y'u Burundi hose uko babibona Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yemeza ko ibiganiro byarangiye akavuga ko atamuntu numwe yosubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi.
Abarundi twiteguye ibyacu hanyuma uyashaka kuganira tukamwereka ivyo twateguye. Nitwoja kuganira n'ushaka wese n'igihashakiye ko tutiganira ibyacu. Umuhuza twaremeye ko ari umuhuza w'abarundi. Numuhuza w'abarundi bashaka kubaka. Si umuhuza w'abarundi bashaka gusambuka. Kugira twubake rero tuzobereka baze barabe hanyuma tuganire. Tuvise bwizo shingiro tutsahugendera ko uno munsi nta muntu numwe yitwa Mukapa, yitwa Nasiozine, yitwa Ubumwe bwa Afrika bushobora gusubiza inyuma ingingo abarundi bafashe.
Abajeje ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza zigiye kubona n'abanyepolitiki icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu aremera ko leta itoborabuza ubushaka guterera mu bijanye n'amahoro, naho yemeza ko hasigaye gusa ibijanye n'urupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020.
Nta ntumwa n'imwe tutakira. Nibaze baraba amahoro, barangitse turabikora, hanyuma mbere baronke n'ingene biga baze kubwira n'abandi ngene bataha. Twebwe nta kiganiro kimwe tutitaba, twame tubyitaba kirisi dufite umwanya. None baganira bose baganira ibya manda ya gatatu, numva tubona batatari kurota. Basi baganira yuko ibwizwa shingiro ibyo byararangiye. Uno munsi mbega twoshikira amatora yubahiriza demokrasi gute? Inzira twocamwo niyi, vyogenda gute? Sigara popo rwinzi nta bindi bisigaye.
Bamwe mu migambo itavuga rumwe na leta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko atabutumire bararonka, ariko bakizera ko bazotumirwa kuko inkuru bafise zemeza ko iyo mibonano izoba ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ibiganiro bibera inyuma y'igihugu cy'u Burundi bikaba byaheruka kuwa 27 ukwezi kwa 11 gushika kuwa 8 ukwezi kwa 12 2017 i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ibiganiro bititabwe n'abanyepolitike bahunze igihugu cy'u Burundi bahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared. Ivyo biganiro bibera hanze y'igihugu bikaba byaciye biba birahagaze kuko leta y'u Burundi yashikirije abajejwe gutunganya ivyo biganiro kwidashobora kuvyitaba mu gihe mu gihugu hari kwategurwa amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitike bahunze n'abari mu gihugu bibandanya kugenda bicumbagira, abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abo banyepolitike gufata inzira y'ibiganiro bifadika. Abo banyagihugu basaba leta n'ibiro vy'umuhuza gukora ibishoboka vyose bigahuza impande zose zirabwa n'ibibazo vy'u Burundi. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana niyo nkuru adufitiye.
Abo banyagihugu bo mu ntara ya Karuzi bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo yari ikwiye kwisungwa kugira ngo baboneke amahoro arama mu Burundi. Abo banyagihugu basaba impande zose guhurira mu biganiro bafashijwe n'umuhuza baheze bicara ibibazo bibatandukanya, bamonereho no kubitorera umuturama. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Abikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakavyumviriza hamwe bateye akamo ku byiza bwo kwitaba bakaza bakumviriza ibivugwa.
None bobozwa n'iki kuvyitaba kandi abantu mu kugira bumvikane bahurira ku mugozi umwe?
Abo batavyitaba nibo badakunda igihugu, niyo ntacyo byumva.
Abanyapolitike hanini ivyabo twebwe ntidushaka kubitahura. Oya, ntidushaka kubitahura. Mu gihe bibandanya bimeze uko, je nibaza yuko ntibabimeze neza cyane, ntibabimeze neza.
Jewe nibaza ko bose bahurira ku mugozi, bosenyera ku mugozi umwe, kuko Imana yabaremye ari imwe, bagaheza bakaja hamwe bakaraba ingene ibintu byogenda bakabitorera umuti.
Nibaza yuko bose bovyitaba, hamba ibintu bikagenda neza. Kuko maze iyo umaze kwitaba ibintu be nibyo ugira yakajambo kuyeyo, niho rero ushobora kushika uvuga uti jewe nabonye iki canke sinabonye iki kizaje numva ko bokwitaba bose.
Jewe ku ruhande rwa jewe ico niyumvira, ico gituma bamwe batavyitaba turafise nk'indongozi, nta na hamwe hatari indongozi mugaca usanga na nyandongozi dufatishe ivyerekeranye n'ibikorwa bajejwe. Bwanje ico mbona menga hokangurirwa abo batware, mbona ikanguro ryoba ku batware.
Icyo ndavyibaza ko nuko mbona ko abavyitaba aribo bakeneye ko amahoro yoboneka. Abo bandi batavyitaba nabo nabashaka ko tuguma muri buruguvurugu igihugu kidatumbera mu bikorwa cyari gishaka kugiterambere, bigatuma iterambere ritera risubira inyuma.
Njye ndavyibaza ko nuko usanga hariho bamwe muri bo babafise imitahe barondera bagaca batinya rero kuza mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ni cya mbere bivako. Icya kabiri nuko ngira ngo eba hantu hari icyo basanga badahuriza ko na cyane cyane mu bindi by'amabwirizwa shingiro. nizo badahurizaho kanini
abanyagihugu bo makomine atandukanye b'intara ya Karusi hagati mu Burundi barafite ico basaba abanabariya kugira ngo Burundi bushobore gutsimbataramwe amahoro ataho kumiriwe
kugira ngo bitore umuti urama nako bashira imbere iyo nzira y'ibiganiro nye
bwanje ico mbona menga ho kangurirwa abo batware mbona ikanguro ryo bakubatware
kubwanje kugira ngo bitore umuti urama nuko kwanza uhanza kagura ijya mitayi barondera hamare bakita bidegembe aho bozawaza kandi bagacha baya gabumbika
je wico nibaza no kwibaza yuko bose bojinama bakaza bakaraba ico boshi bovshikiriza
yabo jamukuri bakita kubganje kugira ngo bitorege umuturama niyumvira yuko abantu uwari wewe sari nkamwe yoba yagiye kumviriza ibyo bintu ko yoshika babwira bose ati nimuze muragenda mumvirize ko ni ibintu biko biragenda
icyo kokorwa nuko leta kwikora kumuhuza akaraba icyo yofasha kugira ngo iyo migwi yose ihurize hamwe
abanyagihugu bashikiriza ivyo mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitiki batavuga rumwe biguma bicumbagira aho no munsi hitabura uruhande ejo hagasiba ruriya ikarusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC naho mu Rwanda umugambwe uharanira demokarasi no kubaho neza kw'abanyagihugu PSD ejo ku munsi wa kane ibikorwa byawo byo kwamamaza abashaka kuhagararira mu nama nshinga mateka byabereye mu gisagara cha Muhanga mu ntara yo mu manuko bw'u Rwanda umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire Ubusa yarakwirikiranye ivyo bikorwa
PSD ubutabera ubwisungane amajyambere inumikumika Rubyiruko aye ubutabera ubwisungane amajyambere inumwitumika kurwanya ibiza aye
turi mu mujyi wa Muhanga hahoze hitwa muri prefecture ya Gitarama uburi muri kamwe mu turere tugize intara y'amajyepfo kuri uyu wa kane nibwishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD mu mpine byari giyamamarije Muhanga kimwe n'andi mashyaka ne ashaka intebe mu nteko ishinga amategeko ishyaka PSD naryo riri muri uwo murongo Mu migabo n'imigambi PSD rishyize imbere ryamamaza abakandida depite baryo ku isonga ryabwiye batuye Muhanga ko rizashyira imbere ingingo yo guhangira imirimo urubyiruko kugeza ubu mu Rwanda riri ku mubare munini uhangayikishijwe no kubona icyo gukora ibi biragarukaho na Madame Jeanne d'Arc de Bonheur ministre w'ibiza no kwita ku bibazo by'impunzi uri muri guverinoma kw'iturufu y'ishyaka PSD ndetse na bwana Jean Chrysostome Ngabitsinze umunyamabanga mukuru w'ishyaka PSD
Intego yo kongera umurimo gahunda kwanga umurimo gahunda yo gushyiraho amahugurwa menshi ku rubyiruko kugira ngo abantu babashe kwihangira zatize kizi kagera ahantu hose ari amashuri y'imyuga agera henshi kandi no kwimenyereza umurimo bikongerwamo imbaraga kugira ngo urubyiruko ruhabwe ahirwe urubyiruko murabyumva
Turifuza ko imyuga igira agaciro gakomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu. Niyo mbonabuze n'urubyiruko rugomba gutekereza ko ejo hazaza ari ahanyu ugatora PSD, ukiga, ukigishwa, ukiga imyuga, ukora ukorera igihugu.
Ikindi cya kare haranira demokarasi n'imibereho myiza PSD ryibanzeho mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda mu kwamamaza urutonde rw'abadepite baryo nuko uzaharanira kugira ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere. Muri rusange ibyo rishyize imbere si bishya. Rirashimangiraho ko ibisanzweho nabyo byari bimeze neza ariko nanone kugira ibyisumbuyeho ngo byabakarusho bamwe mu baturage bari muri mitingi y'irishyaka babwiye ijwi rya Amerika ko hari ibindi bibazo byagombye kwibandwaho abadepite bazatorwa muri manda itaha bakazabikoraho ubuvugizi birimo ibyo kubona ibyangombwa byo kubaka mu buryo bworoshye no kugabanya imisoro y'ubukode bw'ubutaka.
Rubanda rwo hasi habira wamagana kubaka ikiraro, kubaka toilette, ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byemewe nta kibazo umuturage akagira ubuzima bwiza. Kubyo nta muturage wamugana ugomba kurarana n'inka ibintu nk'ibyo
ngo umuntu usenyukiwe agasana
ubundi se ntibikorwa.
Araho usanga batatubemerera ngo dusana kandi bakatubwira ngo yiberema kandi batakwereka handi ugana.
Mwumva abadepite babikora iki?
Gusora ntago ari bibi, ariko umuntu yakagombye gusorera wenda tuvuge nk'ayo mazu asuka akodeshwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuturage se ukorera icyatanu wenda tuvuge nk'ubuyede arayakura he? Nibamaze kuguramo ibiro by'ibishyimbo bibiri akagira gute na menevare y'abana kugira ngo abibone n'ikibazo agiye no gusora. Urumva ni ibintu birenze cyane, ntago ni ibintu birebire. Gusorera ubutaka ni birebire cyane, biragora abantu cyane, biragora abaturage.
Icyo mukumva abadepite babikora iki?
Twumva bakagombye nabo kutuvugira. Hari aho umusoro ukwiyebwa, ntabwo twakwanga ikintu bita umusoro, ariko hari n'abo utareba twakagombye kubona natwe ubwacu mu giturage tuba tubareba. Urasoresha runaka natwe tuzi yuko asaba ibishunga, uramusoresha yakure.
Ishyaka PSD riravuga ko igihe ryatorwa ku bwiganze ryanashye ikibazo kigihangayikishije cyo kuboneza urubyaro. Riravuga ko rikurikije uko ibintu bihagaze bitara no guko bikwiye. Imibare igaragaza ko Abanyarwanda biyongera kuri 2.6% buri mwaka, kandi abavuka buri mwaka bashobora gutura karere kamwe mu turere 30 tugize u Rwanda. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD rimaze imyaka 27 rishinzwe. Kugeza ubu rirafatwa nk'ishyaka rigwa mu ntege ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, naryo rifatwa nka moteri ya guverinoma. Mu yindi ndorerwamo nk'ishyaka rya kabiri muri guverinoma kugeraho PSD yiyamamarije no kugeraho FPR yiyamamarije, ntibigoye guhita ubona ikinyuranyo gikomeye. Nk'aho PSD yiyamamarije Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, urebye bari bambaye umwambaro w'ishyaka bose ukabita abarwanashyaka, abasigaye ukabara ko batari muri uwo murongo ntibarengaga 100. Mu mwaka ushize wa 2017 mu matora y'umukuru w'igihugu, ishyaka PSD ririmo yaje ku isonga mu hitamo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame, kimwe n'andi mashyakiri naryo ryavugaga ko risanga nta wundi mukandida washoboraga gutegeka u Rwanda uretse wa FPR Inkotanyi rimaze imyaka 24 ku butegetsi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Muri icyo gihe umugambwe uharanira ukwishyira no kwizana kwa muntu PL wiyamamarije mu karere ka Musanze mu bumanuko bw'u Rwanda, aho wemereye abanyagihugu ko uzoshira ingufu ku kibazo cyo kurangiza imbyaro kuko basanga ari ikibazo gikomereye u Rwanda. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu karere ka Musanze PL yiyamamaje mu murenge wa Busogo mu isoko rya Byangabo. Muri ako karere PL yari kumwe n'abakandida yashyize ku rutonde rwayo n'abandi bayoboke ba PL baje baturutse mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Busogo. Abaturage baje kumva imigabo n'imigambi ya PL ni bari benshi cyane. Umuyobozi wa PL ku rwego rw'igihugu Madamu Donatira Mukabarisa, anawo yaboraga inteko ishinga amategeko icyuye igihe, yagarutse ku byo PL izashyiramo ingufu mu gihe yabitowe.
Iyo ufite abana benshi biragora kugira ngo uzabarere neza, ubahe indyo yuzuye, ubashe kubishyurira amashuri. Niyo mpamvu rero twumva ko abantu bagomba kwiyongera, ariko bijyanye n'ubwiyongere bw'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ariko kandi nanone iyo biyongereye cyane bishobora kuba n'intambamyi ku gutera imbere k'ubukungu, bihereye no gutera imbere k'umuryango, kuko umuryango ufite abana 10 ntabwo ashobora kubitaho ufite abana 3, cyane cyane iyo bigeze mu mashuri. Kandi turifuza ko ikibazo cy'imyigishirize, ikibazo cy'amashuri, ikibazo cy'ubucucike mu mashuri nanone giterwa n'abana benshi baba bavutse mu miryango, kigabanuka kugira ngo n'abarimu babashe kuba bafite abanyeshuri bakeya babasha gukurikirana.
Akarere ka Musanze kaza mu turere twa mbere dutuwe cyane, ndetse turangwamo no kugira ubutaka buto. Ako karere ni kamwe gafite ababyeyi babyara abana benshi, ku buryo ababyeyi batakibasha guha abana babo aho bakubaka. Urubyiruko rwavuganye n'Ijwi rya Amerika rwagaragaje ko kubera ubuto bw'amasambu y'ababyeyi abana nta kintu bagihabwa.
Oya, nta minani ikibaho, umunani umubyeyi abitanga abishaka.
Sinzi ahubwo no gupfa tuzapfa kuko ntako duhagaze.
Kandi muzehe se ntabwo ateganya kuzagwa ku gasambu?
Oya, nta bindi byiringiro mfite.
Ese ababyeyi ntibakibaha iminani?
Iminani si imirimo ivehe, nta masambu agihabwa.
Abana nyine ni ukumwigisha ukabasezera akajya mu myuga, akajya gukora akazi ko gutanga nka za mitiyu, akajya gukora mu cyayi.
Ngomba kumwigisha, yamara gukura atakwiga kipaga
asiriza kishakira
ugahita umusezerera
nuko rwose ntakunda
bitamo kugasamba se kugabanyeho
nanje ntako mfite nanje ntako mfite
kimwe no mutundi duce tunyiranye aho abakandida bagiye banyura biyamamaza abaturage bagenda babagaragariza icyo bumva uwo batora yabagezaho umurenge wa Busogo bongeye gusaba bazatorwa kubaba hafi ndetse no kureba ikibazo cy'ubukode bw'ubutaka bavuga ko kitaboroheye
akaza kiyamamaza akavuga ati njyewe uyu musozi wa Karuriza ndawuhereza umuriro yamara gutorwa akagenda akaryama
hari ubyanga mu muntu mwifuza ko yabigira n'uwabakorera iki
ubundi ikintu kibangamiye umuntu nje ikintu mbona kibangamye cyane imisoro y'ubutaka irabangamye nayo kuko uyu muntu yarafite ubutaka bwe bikaza kuba ngombwa ko wenda abukurwaho wenda bugaharigwa leta ibyo ngibyo nabyo ni ibintu ayarakwiye gutunga umuntu cyangwa yahinga ubwo butaka aragenda nyine agasorega ubwo butaka ariko abantu benshi bagenda bimuka ukabona ubutaka burabananiye nimba nari ntuye hano igihe cyo ubushobozi bwo kuhatura bwananira bitewe n'imisoro hava haja ahandi kure hakaza abashoboye kuzasorera bafite ubushobozi bushoboye
peri garagaza ku kibazo cy'ubukode bw'ubutaka kidakomeye nk'uko abaturage bacyumva ko ahubwo abaturage bakeneye gusobanurirwa neza iby'iri tegeko
ariko noneho muri iri tegeko twavanyemo ikintu cyo gusoresha ngo ubundi babasoreshaga amafaranga menshi niba ufite hektare ebyiri zo guturamo zanditse ko ari zo guturamo undi afite hektare ebyiri zanditse ko ari zo guhingamo uhinga ntasoreshwa ariko wa wundi byanditse ko abutuyemo ari ubwo guturamo agasora kandi agasora amafaranga menshi kandi mu by'ukuri ahinga atari ahantu avuga ngo naho gutura ubu rero hari ingingo ivuga ngo igihe cyose leta itari ya viabiliza gushyiremo ibikorwa remezo ni ukuvuga amazi ni ukuvuga amashanyarazi ni ukuvuga imihanda ntabwo bazajya bamusoresha ubwo urumva ko ari itegeko ryakemuye ikibazo kimwe abaturage bari bafite
peri n'ishyaka rimaze igihe mu rwanda kuko ryashinzwe mu 1991 muri manda icyuye igihe ryari rifite abadepite 8 ndetse ari naryo ryari riyoboye inteko ishinga amategeko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isa ahaniho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.